Isanganiro.
Lydie Gahimbare.
Ndabaramukije mwebwe mwese muteze amati radio Isanganiro kaje makuru avuga kuri uno mutaga dohera ku ngingo nkuru zikurikira. Mugambwe senere ngura tewa makenga nikiranga misi cumugwi w'igihugu wigengujejwe gutegura amatora seni kubijanye n'abazocungera amatora biri mu bikaba biri mu rwandiko urongwe mugambwe senere yarungikiye uwo mugwi na umuvugira umugwi seni akavuga ko ibiri muri iryo kete bigiye kwiheza na inama nshingamateka iriko iriga integuro y'itegeko risubiramwo itegeko riraba uko amakomine atwagwa iryo hinyanyugwa ngo rikadotuma iryo hinyanyugwa ngo rikadotuma iryo tegeko gisunga ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'2018 n'abarondera itsima ya buseko mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko batayironka uko bavyifuza ngo nibonete ibiciro usanga biri hagati y'2026 na 2005 hamwe n'2027 mu gihe igiciro kizwi ari amafaranga 2024 idyo nido ni mukanya François Akimana n'umugabo w'ibyuma sangwikadze
Isanganiro
Dasubiye kuba ikaze muri ano makuru duhera mu gisata cya politike inama nshingamateka iriko iriga integuro y'itegeko isubiramwo itegeko riraba uko amakomine atwagwa mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari nawe ariko arasigura iyo ntego y'itegeko avuga ko iryo hinyanyugwa rizotuma iryo tegeko gisunga ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2018 kandi n'amakomine agatwagwa neza zimwe mu mpinyanyiro ziri muri iyo ntego y'itegeko akaba ari uko ikomine irongorwa na mustaneri acungerewe n'inama mpanuza jambo ya komine mu gihe itegeko ryahora ryavuga ko irongorwa n'inzego zibiri kandi ikindi nacyo ngo nuko iruhande ya mustaneri hazoba hari umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine tugire mu gisata cha politike nyene mugambwe senere ngo uratewa amakenga nikiranga misi cy'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni na cane cane kwishigwaho kibazocungera amatora ku biro by'itora mukuru wo mugambwe senere avuga ko ico gikorwa umugwi seni uvuga ko kizoba muri rusama aho naho ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bikazoba byatanguye agatogwasa akavuga ko ibikorwa byose ico kiranga misi si bitunganije neza kiretse ibyishyirwaho ry'abazocungera amatora akaba yabivuze inyuma y'ikete yandikiye uwo mugwi mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze asaba umuco kuri icyo gikorwa tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Charles Makoto
Icyo gikorwa rero kijanye no gushiraho abazoserukira imigambwe cyane nane n'izimigambwe cyane abigenga mu biro by'amatora kiravugwa ngo kizobaho mu kwezi kwa gatanu kwezi kwa gatatu batugize mu matora nyezina kandi abantu bategeza gutegurwa kandi abo bantu bateza kuraba yuko imigambwe yaserukiwe ikwiriye aho rero babikoze gutyo birengagije ingingo ya 40 ivuga iti abahagarikira amatora mu kibanza kimwe kimwe cyose cyo gutoreramwo bagizwe n'umukuru wa abo nabandi bane bagenwa n'umugwi wigenga ujejwa amatora mu ikomine abo bose bakagenwa mu biyandikishije kuzotorera aho hantu bakagenwa kubahirijwe ko ibyiyumviro bya politike amoko n'ibitsina biserukirwa bikwiye none abo bantu bitwa yuko ari bo kuri icyo gikorwa mu risesi nibo bazi aba mu migambwe canke abigenga bazaba bitoza aho hantu gusumba abo bene kwegwa nuko kwitoza urumva yuko si gikorwa bokora bonyine hano biratomoye neza ko bagikorana nabo mugabo ingingo ntayo bashizeko byerekana yuko hari ico banyegeje inyuma kuko ingingo itahari baragende bagashiraho bo bishakiye
gatogwa siruhanda y'ukuba umunye politike muri nice gacu mukuru w'inamashinga mateka mwabikishije mu Rwanda kandi bashobora kubaza ati kumbure nkubu basha mufise nkice gacu mukuru w'inamashinga mateka mwari gushikira seni mukayaga kuri ico kibazo bitenze guca mu Rwanda ko hacu mbivuga ko
je nibaza yuko nta kosa twakoze kuba twaranditse kuko burya ibyanditse ni cyabona turashaka kuvugana mugabo bigasigaraho twavuganiye mugabo twanditse n'imiburi iburi urashaka kwibuka yuko ari ho Rwanda ko ugaheza ukaruraba ukaraba birimwo ukaraba ibyo kosora ukabikosora
bega kuvuga ko ishaka mwaka ryo kwiba matoro no munsi niko ba ari kutinya nyabo nayo matora yimirije mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatano
namba ntidutinya matora abwo twifuza yuko amatora y'uyu mwaka aba matora meza vyukuri atari amatora usanga hinyegeje mu bintu by'amanyanga byinshi byinshi usomye nk'ingingo ya 61 n'ingingo ya 63 bishoboka gute yuko abatware bamwe bamwe n'umukuru wa seni bavuga ngo abantu baje gutora ngo no guca bavaho ngo bakagenda cyanye nka bimwe twabone ejo bundi muri kamarampaka muri referendum aba mandateri birukanwa kandi bivugwa neza yuko aba serukira imigambwe abatoye aho muri cyo kibanza batoreyemo inyuma yuko ibyo gutora biheze batoramwe abantu batatu bafasha mu guharura mu bantu batoreye kuri cyo kibanza
Mushinga mateka gato gwasa kabarongo y'umugambwe CNL na ujejwe kumenyesha amakuru mu mugwi igihugu ujejwe amatora aremeza ko ugwandiko rurimwe amakenga y'umugambwe CNL urongowe n'umushinga mateka agato gwasa gwakiriwe mu mugwi mu ntumbero yuko amatora zobataka riganga muhogo Philippe Nzobonariba ashikiriza ko ibiri muri iryo kete bigiye kwihwezwa kugira uwajyanditse aronswe inyishu iciye mu gwandiko yabishikirije kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke tumukurikira
icyo nta cyuno bivuga ko ikete cyariswe n'umugambi CNL niko kwari n'indi migambwe yandika ibyiyumviro byawo imigambwe iri mu gihugu n'imigambwe 35 ikorera ahagaragara hari iri mu ihuriro ry'imigambwe hayitarimwo mu gihe rero umugambwe ufisa na kego kandikira seni senurakira ibyo yanditse kabiraba ko bifise ifatiro ko bidafise ifatiro hanyuma igaheza igahe inyishu nyene kubyandika ko seni irafise nayo akazi kayo seni siyo gusamazwa n'abanyamigambwe umumwe wese akubwira ati ndaguhaye idosiye y'impapuro 200 iyi ngo uzuyihere uri kurandabiriye dosiye yanyu umwe nawe akirazuka nabyo biri muri rwa ruhendo nyine biri mu ruhendo aho gusamaza nicyo gituma ikete ryarambitswe tukora misi yose turakorana turagiga hanyuma yinshi utawumoye ugaca uyihereza nyine kuryandika kuko itangazo ryaciye ku iradiyo ni urwandiko rwanditse rurasinywa uheze inyishu ukayihereza uwagurusinye hanyuma aciye adashima niwe yoheza akivugira kumakuze mu matangazo umenyeshamakuru ko yashimye no kuyagaha inyishu yarose ubwo twe inyishu dutanga ku muntu yatwandikiye ni inyishu ibijyanye n'ingene twarabye ko ari rabusema nuko atari rabusema asanzwe ari rabusema tukaraba twicarana hamwe tukabigorora kore dushaka kuzogira amatora ariko akariganga muhogo ngo katurutse kuri seni ndakubwiye ni iryo kete yararizanye megasini rimaze umwanya muremure riracigwa muri seni inyishu izoboneka kandi bazoyishikiriza nyeneyo
Impapuro 17 zemerera amashirahamwe kuronka uturusho two korohereza abanyamitahe twaratanzwe mu gice cya kabiri cy'umwaka kuva mu kwindwi gushika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019 n'amafaranga miliyari zirenga 102 nizo zitegekanijwe gukoreshwa nayo ubuzi bugera ku gihumbi bukaba butegekanijwe gutangwa byashyikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi mfatakibanza w'ikigo gishyigikira abanyamitahe API Mugiganiro n'amenyesha makuru Serge Nsabimana yanamenyesheje kandi ko kuva hagiyeho ibiro bimwe byo gushinga amashirahamwe gishe inike kuva mwaka 2013 gushika mu kucenda ko mwaka w'2019 amashirahamwe arengi 2013 yarashinzwe tumukurikire
hala natanzwe ni mpapuro zishika amajana 375 zitanga uburenganzira bwo kuronka uruhushya abo nabo bagaheza bagatanga amakori mu kigo kijejwe kwegeranya amatagisi OBR mbere tona bamenyesha ko ayo mashirahamwe afatwa mu mugongo asigaye ahindura ibintu byinshi kera byaboneka bivuye mu mahanga Twabamenyesha kandi ko ikigo kijejwe kororeza abanyamitahe API cyashyizeho icyo twokwita mu Gifaransa outil de suivi evaluation mu ntumbero yo gushyira umuco mu itangwa ry'urusho buhabwa amashyirahamwe. Amashyirahamwe yashinzwe ni 2433 mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2019 akaba yagabanutse ku rugero rungana n'ibice 52 agakwego 33 ugereranije n'igice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2019 aho hashinzwe amashyirahamwe ibihumbi bitanu n'ijana na cumi tuboneyeho mbere n'akaryo ko kubamenyesha ko kuva igenekerezo rya cumi na gatandatu Kigarama ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urupapuro ndanga mudandaza rutangwa n'ikigo API.
Isanganiro inama isumba ingimba
isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'indwi amakuru twabateguriye abandanya mujyanye n'amagara y'abantu haribonekeza igabanuka ry'amaraso mu bubiko bw'ikigo cya leta kijejwe kwegeranya no gupima amaraso Sanitas nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'icyo kigo muganga Jean Bosco Nduwarugira avuga ko aricyo catumye ikigo arongoye gitera kama abarundi bose babishoboye kuza gutanga amaraso warongoye icyo kigo agashima ariko ko ako kamo kariko karitabwa agira ko asaba abarongoye ibitaro bitandukanye kubariza ibiciro by'agasaho kamaraso byashinzwe na leta inkuru twaza Ezekiel ndi kumwe nayo.
Nkuko byemezwa na muganga Jean Bosco Nduwarugira umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya no gupima amaraso atanga kwa muganga CNTS mu mfunyafunyo y'igifaransa ubwo bukene bw'amaraso mu bubiko bw'ikigo arongoye bwatumye atera kama abarundi bose babishoboye kwihutira gutanga amaraso.
Iyo hageze yuko dushobora kuza gutera kama akajya mwabonye nuko tuba tubona yuko abantu bakeneye gufashwa mu by'amaraso babaza barengera ububiko bwacu tuba dufise.
Kukiwazo chuko hari bamwe mwaja kutanga maraso batewa kwa kigwa, bigatuma badebukigwa, muganga Nduwarugira avuga. Muri kino kiringo, abakozi bajejwe igikorwa cyo kwakira amaraso bitunganije ku buryo bakora umwanya munini.
Tuni mu bihe bigoye nk'ibi by'uko tuvuga tuti twatangwe gusa nabo wagomba kurengerwa je dukora twisubiriza baca bakora nka kabiri ku munsi kubera bafashe abandi bakozi bahandi bakabaza kudusahiriza bakora mu bindi bikorwa ariko baronka sakanya bakajabaza kudufasha kugira ngo dushobore kugenda kurondera twayazanira icarimo ubu rero twe kuva aho tuti akamo twaciye twisuganya muri ubwo buke bwacu bw'abakozi kuburya ta muntu aza wasubira inyuma
naho kubijanye nuko batanga amaraso bo yaroswa ku buntu mu gihe bayakeneye muganga Nduwarugira Jean Bosco yemeza kikigo arongoye giheza kigasubiza uwatanze amaraso asanzwe yatanga ariko ko bitaraba bo mu muryango wiwe.
Nta muntu yagumiza ko atanga amaraso yakeneye amaraso yiwe ayagura kirya giciro kwa muganga baba bamuciye adacatwandikira atubira ati natanze yangana gutya ndabasavye mu yansubiza cyo tubikora twebwe mugabo niwe uwatanga ariko abari hafi yiwe umugore umwana nitwo bijamo nitwo bikira bo.
Kubijanye n'amafaranga atangishwa kugasaho kamaraso atanzwe uyakeneye atangana ku bitaro byose muganga Nduwarugira avuga ko hari giciro leta yashinze cyotegereje gukurikizwa n'ibitaro byose haba ivyigenga cyangwa ivya leta. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje kwegeranya amaraso yibusa urundi ko gutanga amaraso hari gikorwa cyo kurokora ubuzima bwa kiremwa muntu kandi katangaruka mbi n'imwe bigira mu buzima bw'uyatanze.
Ezekiel ndi kumwe na urakenuye tubandanize mu ntara ya Gitega mu gisata cy'ubudandaji aho ibonekeza ubukeneye bw'isima yihinguriro buseko mu gisagara cya Gitega abayikenera bakavuga ko naho ibonetse ahibonetse igurishwa hagati y'amafaranga ibihumbi 26 n'amajana 5 hamwe n'amafaranga ibihumbi 27 kandi igiciro kizwi ari amafaranga ibihumbi 24 n'amajana 5. Muhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega arongoye umugwi w'intara ujejwe gukurikirana uko iyo sima idandazwa akavuga ko mu ngingo zafashwe harimwo kuyidandariza ahabona n'inkuru ya mugenzi wacu Arte Kavabushi.
Abarondera isima ya buseko mu gisagara cya Gitega bavuga ko kuyironka bigoye cyane bivanye nuko bene kuyigurisha bayinyegeza.
Rero ikibazo tugira nuko dushitse ahantu ku madeputi wacu wabonye n'amakamyo ko yamaze gushika bakapakurura urabukiye bwaho tugasanga isima ntayisigaye.
Nayirose mugabo bigoranye kuko narinze guca ku wundi muntu je bari bayinyine kandi igiciro leta yavuze siyo bayimpaye je bayimpaye ku bihumbi 27 umufuko umwe umva ayo mayani menshi yongeye.
Ariko rero abo barondera isima ya buseko basaba abajeje intwaro gucungera ahiri kuratangwa.
Rero leta yosho yorungika abantu bacungera kungene iyo sima itangwa ikaraba nuko uyikeneye wese ayironka neza atakigoranye ku giciro kimwe twese kandi nkuko leta yabishinze.
Gerard Nibigira ni umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega arongoye n'umugwi w'intara ujeje gukurikirana ivyigurishwa gisima ya buseko aha avuga zimwe mu ngingo zafashwe kugira ntibisubire gutera uruhagarara
bakugira umuntu bamuhe imifuko iba kuri 50 cyangwa iduga azobanza kubaza mu ruko kwa buramatari cyangwa mu yo komisiyo kora tura yuko vyukuri izo nyubakwa ziriho ibyo bikazotuma yuko isima izotwara vyukora abayikeneye cyangwa itangwe n'abadandaza bayikeneye hamwe twasanze nuko benshi bayidandaza bugaye twasavye yuko na dandaza isima tazosura kudandaza yugaye izodandazwa ku mugaragaro
mu gisagara cha Gitega hakaba habonetse amatoni 70 kugenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2019 n'amatoni 70 kuwa gatatu nzero umwaka wa 2022 ku badandaza babiri Arthur Kavabushi Gitega Radio Isanganiro
Arthur Kavabushi urakenuye tugaruke mu gisata cha politike mu bijanye n'amatora tubabwira ko ibice birenga 45% kwijana by'abarundi biyandikishije mu nyandiko aherutse kwa tari biyandikishije ubwa mbere nibo bamaze gushirwa mu mashini nyabwonko mu gikorwa cyatanguye kuri uyu wa mbere mu kigo kijejwe kwegeranya ibiharuro byazo kwita amatora y'uno mwaka Pierre Clavé Cadis arongoye umugwiseni ujejwe gutegura amatora bivuze kuri uyu wa gatatu igihe bamwe mu bashikiranganje bazindutse bagendera icyo kigo abarundi barenga 5,000,000 n'ibihumbi ijana akaba aribo bamaze kwandikwa byimfata kibanza ku izina ry'abashikiranganje Gaspard Banyankimbona Mushikiranganje w'inyigisho za kaminuza arashimishwa n'intambwe ibyo bikorwa bigeze ko nayo mu bijanye n'inkino bikoresho byo kwinonora imitsi bigizwe n'imipira imyambaro y'abakinnyi nibyo ishyirahamwe Burundi Canada Quebec rihurikiyemo abarundi baba muri Canada ryaronkeje kuri uno wa kabiri mugwi yigisha ugwaruka ibijyanye n'inkino Sebastian Nyandwi yaserukiye ishyirahamwe Burundi Canada Quebec avuga ko ibyo bikoresho babitanze mu ntumbero yo guteza imbere ingabire z'ugwaruka kubijyanye n'inkino nayo abaronkejwe ibyo bikoresho bakaba bamenyesha ko bizabafasha kumenyereza ugwaruka mu bijyanye n'imico uguha agaciro imico y'abanyafurika guterera mu byo guhindura ibyumviro gutanga ibyumviro kubijyanye no kurondera umuti kungorane ugwaruka rukunda kugira niyo ntumbero ishirahamwe Burundi Nove yahaye kandi rigiye gutunganya mu mareresi ibyo bikaba byabuzwe mu kiganiro kubanditsi n'amenyesha makuru cabaye kuri uyu wa kabiri bivugwa na Pedimo Yize umurongozi ajeje gutunganya itunganywa inyanyugwa Burundi Talent yatunganijwe n'iryo shirahamwe mu ntumbero yo gushyira ahabona ingabirano mu gihugu cyose tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Renaud Niyonkeza
muri uyu mwanya Bondi Nove ikirakora série télé ya mbere mu Burundi iryo iganwa ni cyaki nako nababwira yuko dushaka abanafite ingabirano mu gihugu twarasanze yuko abantu abarundi barafise impano barafise n'ubushobozi bwo gukrea ibintu bishasha bishobora kubafasha bo nyine bigafasha n'igihugu cyose iryo higanwa rero ama province menshi y'igihugu yarashoboye guserukirwa naho zimwe zimwe harabaye akagwaye ntizaserukiwe zose rero ama province menshi yarashoboye guserukirwa kandi abantu bose bafise izo ngabirano bose twarabaganije bose bazuca bazanga muri finale twaragize preselection dusha dushobora gutoramwo abantu 250 ariko bazoshobora kuca muri iryo higanwa hanyuma kugira ngo bashobore guhiganwa mu banze akabijya kwanza kambere abazotogwa ababaye selection baca binjira muri Bondi Nove ica kabiri naco baronka usanzwe dufise na partenaire leta y'u Burundi ivuga yuko ati twebwe dushaka gukorera mu gwaruka dushaka gukorera mu bantu bafise impano ati ko mugize iryo higanwa ni utuzanira abantu bafise izo ngabirano tubafashe
vugunde meshi Imvugo z'ubwango zifatiye ku byabaye muri kahise zituma mu bano hagati y'abantu wa mutosekaye uyu munsi bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura bahanura abantu gukoresha imvugo zubaka inkuru mugenzi wacu Oba Niyonkuru
Imvugo zibiba urwanko zifatiye ku byabaye muri kahise ni imvugo zikunze gukoreshwa iyo abantu bariko bishimikiza ibyabaye muri kahise bitagenze neza idore habona imana
rufatiye nkahi wacu mu Burundi urabona ko ibihe kenshi hagera cibi bihe by'intambara usanga rero abantu bafatira kuri ibyo bihe vyabaye ugasanga hari imvugo ariko barazana zifatiye kuri ivyo bintu urashobora kumva nk'umuntu akubwiye ngo mbega ngo wewe ngugomba ngo dusubize muri 72
izo mvugo kandi ngo ziba ziriko zigerageza kwibutsa umubano mubi hagati y'abafise ivyo badahuriza ko Comward niyo yabivuze
bifatira ku bintu byinshi navuze ari ivyo ubwoko cyane cyane kuba umunyamahanga kuba umuntu ari umwimukira ugasanga baramubuza gukora ibintu biriya ngo wewe nturi umurundi ibintu byinshi ugasanga bamwe ngo nakare nibo badukoreye ibi mu myaka yaheze muri kahese 70 bakaguma babivyura ivyo navyo nta kindi bibiba ugwanko muba hari ubu nabazoza kuko bazoguma bumva ko ivyabaye vyakozwe nabanaka nk'umuntu urabuze se wiwe azoguma ashaka kwihora no mugihe kizoza
kubwa Isidore habona imana izo mvugo ngo ziratuma migenderanire mu kibano itaba myiza
ibyo bintu rero urabona ni bintu rimwe na rimwe abantu batabiravye neza bishobora kononera igihugu kuko nimba egome kahise gategura kazoza biba bikwiye yuko ibyo bintu nimba bigavugwa mugabe bikavugwa n'abantu bafitiye ubumenyi bukwiye kugira ngo nibisigungwe n'abatabize kugira ngo kumbure abihe intumbero italiyo
Comward niyo yabivuze ahanura kudashira imbere akahise kabi ahubwo abantu bashira imbere umwizero kuri kazoza
mu kuzirinda nuko ivyabaye nta muntu yoba akibisubiza inyuma vyarabaye ariko nuko vyotubera karorero tukiga vyiza bibi vyabaye tukavyirengagiza kugira twubake kazoza kacu n'abana tuzovyara baze babeho neza bize bibabera karorero ko vyari bibi ariko bafate ibintu vyiza bari bakurikirana
abo banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura barasaba bajeje intwaro guhimiriza abantu no kubigisha gukoresha imvugo zinyuranisha
Oba niyo nkuru urakeneye ni nonga hacyeso zira no makuru reka nshimire mwebwe mwese mwarimu ya Tezabiri nshimire Francine ndo kubgayo yarayahagarariye mpinga bw'ivyuma ni François Akimana mutagamwiza